زن بیرفتن میرن نه
مخورو یران بیرون Mara mtuwe nchuti bagenzi wa radio Inzamba gate kakawe uniwa mwanya ukupashikiza amwe umakuru makuru yaranze ino ndugi tuliko tuwaso zera tuliko mwusi iwi imana nigine kerezo ya milongibili mnyonyo umakawi mbibili na milongibili na kabili muka mashikizwa na jewe Edi Claude nini na hazwe amakuru makuru yaranze ino ndugi tuatangwa mkisata cha politike Emelo Kantine kanyana yahora ari cyegera cy'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe iby'igisivile niwe yatowe kuri wa kane n'inama nshinga mateka yongera aremezwa n'inama nkingu z'amateka kugira abe umuhuza w'abarundi akabagiye gusubirira muri ayo mabanga Edouard Nduwimana hejeje kiringo cyo cy'imyaka itandatu uwo yatowe ariko yigeza nk'umukozi w'umugambwe CNDD-FDD gusumbya uko yokorera igihugu nk'umuhuza w'abarundi ibyo bigaragarira kukungene yagiye arigenza mu mabanga akomeye na cyane cyane mu gisata cy'ubutungane uyo muhuza mushasha yarayatowe nta mwizero atanga kubatavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'uwagiye gusubirira n'inkuru twashikirijwe na Georges Nimenya
Emero Rantine Kanyana azwi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nk'umwe mu bakinge bikomeye amabi yakoze ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza Mugihe yamugena kuba mu mugaba camanza bashentare ijeje kubahiriza ibyirwa shingiro mu 2015 Emero Rantine Kanyana yakoze uko ashoboye kugira ngo ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cemegwe habanje guhanyangwa ibyirwa shingiro ico gikorwa catumye ashimigwa agenwa kuba umushikiranganji ajeje ubutungane mu myaka 15 Petero Nkurunziza yamaze ku butegetsi Uwo muhuza mushasha yagiye aduzwa ibiti mu gisata cy'ubutungane kabanonosoye amategeko uyo mufasoni yakoze uko ashoboye kugira ngo igisata cy'ubutungane kibe igikoresho cyo kugwanya abatavuga rumwe na leta nkuko bidoma ko urutoki na bamwe mu badaharanira gatya kanze na muntu ahibukwa mu mwaka wa 2008 mu gihe yari umucamanza muri sentare na inyuzwa Rantine Kanyana Yari mu mugwi w'abacamanza baciriye umunyororo wahoze arongoye mugambwe CNDD-FDD Usenda Jabo ugwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi byagiye gusatsikwa indava mugihe yaramutsa ubwo bushikiranganji bw'ubutungane mu mwaka wa 2017 abaharanira gato ya kazira muntu bazomye urutoki ku mabi yo kuborezwa igufa yakorerwa abasirikare imuyinga harimo Caporal Chef Virgence Ndayikengurutse babagiriza gushaka kuja mu migwi igwana bavuye babacira imyaka 30 umunyororo akambo kabaharanira gateka kazi na muntu katumye uwo muhuza mushasha yari umushikiranganji w'ubutungane ico gihe yifatira mu gahanga Petero Claver Mbonimpa umwe mu baharanira gateka ka muntu mu majambo y'agashinyaguro ko ari we ariko agumura inkozi z'ikibi mu kuzitera intege ico kibanza cy'umuhuza kigiye kujamo ubwa mbere umukenyezi Emero Rantine Kanyana cyo kimwe n'uwasubiriye Edouard Nduwimana Na mwizero batanga kubatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko bakorera gusa umugambwe wabashize imbere gusumba gukorera amabanga y'umuhuza w'abarundi
kubwa Jeremy Minana arongoye umugambwe RDB abantu bama batogwa kuja muri ayo mabanga barazwe na kahise kabi muri politike y'igihugu ngo umuhuza yategerezwa kuba umuntu ataho ahengamiye mu bya politike kurikira Jeremy Minani
kubera iki umuhuza w'abarundi kuva urwego rushingwa yamava mu mugambwe CNDD-FDD kuvyo kuri iki ni kibazo gikomeye kuko turamaze kubona yuko yaba umuhuza wa mbere yaba wa kabiri yaba wa uya subiye bose bava mu mugambwe CNDD-FDD kandi bisa n'uko batogwa barazi uruhara rukomeye bafise muri uwo mugambwe hanyuma umuhuza wa mbere n'uwa kabiri twarabonye yuko ibikorwa byabo byabaye hanini ibyo gukorera umugambwe CNDD-FDD mbere icyo gikorwa cyo kuvuga ngo babe abahuza b'abarundi baracibagira ku buryo wasanga ku by'ukuri ibikorwa bariko barakora atabo bitandiye n'ibyo bakoze mu mugambwe CNDD-FDD ibyo bituma umuntu abona neza yuko urugwego w'umuhuza ari urundi rwego rw'umugambwe CNDD-FDD rwinyegeje ku buryo nta muntu iyo uvuga ngo ni urwego rushobora guhuza abarundi mu buryo ubucanke buriya abantu bamutogwa ngo bace muri aya mabanga umuntu afatiye umwe wese kugatwe kiwe umuntu afatiye kuri uyu twandu w'Imana agiye gusubirizwa inyifato yiwe muri kahise twarabonye n'inyifato yamuranze amaze gushika muri aya mabanga twazi muri kahise kuva atangwe kumenyekana kajabona inyifato yaranze Emile Rantine Kanyana abantu sinumva ukuntu batogwa ngo baje mu mabanga umuhuza ku by'ukuri agomba kuba ari umuhuza asa nuko ataho yegamiye mu bya politiki naho yo bafise aho yegamiye mu bya politiki basa ashobora kubirengera agakorera abarundi bose ivyo oya twahindo no imana cyara mutaye ku amazi na Emile Rantine Kanyana ntabyo yoshobora turamuza ari umushikiranganje w'ubutungane inyifato yamuranze nazo hinduka rero ibi bibanza ni bibanza byagomba gushikamo abantu bafise ubumenyi kandi bafise ubushinga ntahe bafise kubyukuri junja n'ijambo cyo gukora aka kazi
umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wo urashima itogwa ry'umukenyezi ngo arongore urwego rw'umuhuza w'abarundi kubwa Dr. Marie Louise baricako arongoye uwo muhari ngo yiteze ko umuhuza mushasha ibikorwa bijanye no kunywanisha abarundi hamwe no gushira imbere ubuntu kugira uburundi busubirane iteka ariko rero akabona ko bitazomworohera kubera intumbero y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo kwifatira ibintu byose mu kwaha
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tochari mu makuru yaranze igisata cha politike nkuko ya misaniyo yatanguje indwe hariwe umugwanye ku munsi wa gatatu iyo misa ikaba yabereye muri sikirisari yo mu bifugwe intara ya Bubanza nyuma y'imisa akaba hakurikiye urugendo rwatwaye abari bitabiriye ibyo birori ku cyibutso cha ariwe umugwanyi muri iyo komine nyene reverend kuri iyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akaba yari muri ibyo birori aho yamenyesheje ko ari ukwibuka abaguye ku rugamba atibagiye n'abarongozi babo nyuma y'iyo myaka intwara demokrasi uwo mugambwe uvuga ko waharaniye ntiyigeze itera intambwe Frederic Bamvuyumvira arongoye urunani sefo Arusha ruharanira amasezerano ya Arusha abona ko abagiye ku rugamba rwo kurwanira demokrasi mu Burundi bataye umwanya mu gihe icyo bavuga ko bagwanira aribo nyene bakora ibihushanya kuri cya Frederic Bamvuyumvira
bwa mbere nuko ica barundi bari biteze kuri CNDD-FDD sico babonye abahutu muvuganye bavuga bati turaruhutse igisoda cabikomagu catumaze uyu munsi uwo babaza sinzi ico bari buvuge ivyo ari byo byose bavuga bati igihugu tugiye kubaka ni igihugu ca twese ni igihugu tuzotuza nk'abantu bose b'inkozi z'ibibi bakavuga bati ibisaka byimbwa byarahiye natwe tukavuga tuti ibisaka byimbwa byaravomewe kuko zabaye nyinshi kandi zavuye aho nyene ingorane zabaye twabonye ko habaye politike yo kubwira abantu babo bati genda mwebwe murishaho muhambije n'umwe wese ahari yikenure nico gisigura ingendo y'igiturire iri hasi gushika hejuru havutse iki havutse yuko usanga harakarwa kabantu gafata byatunga by'igihugu ryose ryavuye mu banyagihugu kagaca karigira iryako maze kagaca kariha abo bashaka bari kumwe mu mugambwe basengera hamwe bagira utuntu twabo bavanye mu ishyamba uyu munsi ugasanga nivyo byubatse icyo gihugu ugasanga bari mu mabanga y'igihugu n'abantu by'ukuri batabikwiye batabyiteguriye batize badafise ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kurangura ayo mabanga y'igihugu rero umaze kubona ngene bamwe bamerewe neza by'umurengera abandi bamerewe nabi by'umurengera niho uca wibaza uti iyo CNDD-FDD iri kirafata umunyagihugu uko yibaza ko yoyo ifisi zihe nguvu kuhugia ibaza kizoguma igirivyo imyaka yose sende defu dedi imyaka iheziri kubutegesi vijara inaniye nukufuga nukubayagie mishamba ya tayu mganya na chobamaze iwa kuma batajayi
mwakuru utuwa mashikirije avugwa mkisata cha gisirikare hawa sirikare wa maze gufatwa bagirizwa unyonyezi kwa mafaranga gisirikare mkisata kitejwe gutunga nya utunzi ni mishahara ubu bageze kujana na milongibiri wangu mwafunzwe bahoze bakora muri cho gisata balance kwishura ibibazo vya sentari ya gisirikare basaba ko hobanza kurenguzwa abahoze barongoye ibiro bikuru vya gisirikare bakiriho n'abatwara gisirikare uyu munsi niko ya Pierre Gahungu
abasirikare bose bamaze gufatwa kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi bashika ijana na mirongo ibiri bamwe n'abahoze bakora mu gisata kijejwe gutunganya ubutunzi n'imishahara bya gisirikare amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko n'abari mu butumwa bw'amahoro mu makungu batumwe ko ubutarariye n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare akanavuga ko bazokwirihira n'indege izo batahana bose bakaba batangwe gufatwa mu ntango z'ukwezi kwa cumi ayo makuru akabandanya avuga ko abatangwe gufatwa ari abakora mu gisata bete bureau de traitement cyahoze cyitwa bureau central de traitement BTC amakuru ava mu biro bikuru bya gisirikare amenyesha ko icyo kibazo na General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru bya gisirikare agikora ko agasha kuko nawe nyine hari amafaranga yoba yahora asaba abakora muri ico gisata ko bamushirira kuri konti bamwe muri abo basirikare bafashwe baranze kwishura ku bibazo bya sentare bya gisirikare aho basaba ko hobanza kurengutswa abahoze barongoye ibiro bikuru bya gisirikare bakiriho n'abatwara gisirikare ubu abasirikare bakaba bafise amakenga ko icyo kibazo kizohava kiba akamizwe n'ingoma kugutinya ko cavaga ikwega n'ibihangange mu gisirikare sentare ya gisirikare yasavye ihagarikwa ry'abo basirikare bagwiriyemo ibisongerezi iriko igira amatohoza ku busuma bw'amafaranga aharugwa mu mamiliyaridi mu mafaranga y'amarundi yibwe mu gisirikare cy'u Burundi radio inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira igira ico avuze kuri ico kibazo
Pia Gahungu urakenuye mu gisata cy'ubutunzi naho imiliyoni amajana atanu y'amarundi niwo mutahe usabwa ni banki nkuru y'igihugu BRB cyo kimwe n'imiliyoni mirongo itanu y'ingwati ku bantu bose bashaka gutangura akazi ko kuvunja amafaranga yo hanze mu Burundi mu morano yagiranye nabo basanzwe bavunja amafaranga kuri uyu wa gatanu waserukiye banki nkuru y'igihugu yabahamagariye kuja hamwe kugira bashobore gukwiza uwo mutahe umviriza Ferdinand Nsabimana ajejwe ishimwe mu ngiro ry'ibikorwa muri iyo banki y'igihugu BRB
umutahe wavuye ku miliyoni ijana ukaja ku miliyoni amajana atanu aho ni ku Barundi kuko ku munyamahanga nawe yipfuza gukora icyo gikorwa nawe nyene imijyango iruguruye mugabo wewe umutahe wiwe uzoburi mu mafaranga mva makungu nayo akazoba angana n'ibihumbi amajana ane by'amadolari canke ayandi mafaranga angana nayo mu yandi mafaranga mva makungu hama ikindi cyari gisanzwe kihari nacyo nyene nikijanye n'ingwati ifuza gukora uwo mwuga bazoshira mu ibanki nkuru y'igihugu n'ingwati yuko bariko barakora iyo nayo ikaba ingana n'imiliyoni mirongo itanu ikindi nacyo kigira kabiri nikijanye n'ukuntu basanzwe bakora nk'umwuga w'abavunja amafaranga mva makungu aho naho cyari gisanzwe kihari mugabo n'ubu twacibukije kandi gifatwa nk'uko ari itegeko ku muntu wese azoba ashaka gukora icyo gikorwa ni ukwinjira mu ishyirahamwe ry'abandi bakora umwuga wo kuvunja amafaranga mva makungu kikaba ari n'igisata abazoba bari muri icyo gikorwa bazoza bashikiririzamwo ibyifuzo byabo bijyanye n'umwuga w'akazi kabo bariko barakora ku kibazo cy'uko abitabye inama bavuze yuko uyu mutahe w'ibanze ari munini cyane nibyo twabyumvise kandi turabitahura ariko nk'uko mubizi mu ntumbero ihari ubu mu gihugu ni yuko abantu bakorera hamwe kugira ngo bashobore kuduzanya. Rero kuri icyo twabahimirije cyane yuko ababona umutahe ari munini abadashoboye kuronka bashobora kujya hamwe ari babiri bangahe batatu bane batanu bakayakwiza kugira bashobore gutangura gukora.
Hajyo inzamba gateka kawe ni hano duce dusozerera hano makuru makuru yaranze inondo y'utako twabashikiriza mwakoze mwe mwese mwariko muradukurikira edicode nazo ariko ndabashikiriza ndabifurije kuroranirwa mugira mahoro ayiwanyi.
Abakuru, makuru makuru yaranze none.